Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Umunyapolitike akaba n'umushakashatsi Christopher Kayumba ufungiye muri kasho ya polisi mu Rwanda akomeje kwicisha inzara.
Yavuze ko akomeza kubikora kugeza igihe ubutabera butangira.
Uyu ni umunyamategeko Jean Bosco Ntirenganya CF wunganira Christopher Kayumba. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo yashize arakingirwa nyuma y'igihe kinini inkingo zarageze mu gihugu cye. Minisitiri w'intebe wa Israheli Naftal Bennett uyu munsi yasuye igihugu cya Misiri, nirwo ruzinduko rwa mbere rw'umukuru wa guverinoma ya Israheli muri Misiri mu myaka irenga 10. Izo nkuru n'izindi ni mukanya, ntimujye kure ya maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha turayahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo yashize arakingirwa nyuma y'igihe kinini inkingo zarageze mu gihugu cye. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Yanonse urucanco rwa mbere uno munsi kuwa mbere nk'uko vyatangajwe na leta yiwe, abikoze inyuma y'amezi atandatu bitewe n'ukudashaka gufata urucanco rwa AstraZeneca. Repubulika ya Demokrasi ya Kongo yatangaje cese abantu 56,000 banduye COVID-19 mu gihugu, mu gihe abo yahitanye ari 166,000. Urugero rwo gupima abantu ruri hasi mu gihugu gifise abantu 90,000,000. Abategetsi batari bake barahitanywe n'ikiza cya COVID-19, barimwo abashinga amateka bakomeye n'abategetsi sibegeye umukuru w'igihugu. Imfashanyo yo kugwanya COVID-19 yaje mu gihugu mu kwezi kwa gatatu, igihe leta ya Kongo yaronka incancho za AstraZeneca umuriyoni n'ibihumbi 700 zari bicishijwe mu mugambi wa COVAX ushigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ijeje amagara y'abantu ku isi OMS. Uyu mugambi ujejwe kuronsa ibihugu bikenye byo ku isi incancho z'ukwikingira ikiza cya COVID-19. Yamara leta yaratebesheje igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu ikoresheje izo ncancho, inyuma y'uko hari amakuru yatangajwe ko hari igitigiri gitoyi cyane cy'abantu amaraso yabo yavuranye inyuma uko bafashe izo ncanco. Yaragurishije hafi y'ibice 75% by'izo ncanco ku bindi bihugu. Kuva icyo gihe igikorwa cyo gucandaga muri Kongo carabandanije kwinubwa. Leta ya Kongo imaze gucandaga abantu 110,000 gusa hisunzwe ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe OMS.
Muri Nigeria mu ijoro ryakeye abantu bitwaje imbunda zikomeye baraye bategereza yahitwa Kaba muri leta ya Kogi mu majyepfo y'igihugu bafungura abanyururu barenga 260. Inkuru irambuye tuyibaze Thomas Kamirindi.
Abateye babanje gukoresha ibisasu biturika icyarimwe ahantu hatatu hatandukanye ku kigo cya gereza. Hakurikiyeho imirwano barasana n'abashinzwe umutekano wa gereza bari bahari, ni ukuvuga abasirikare 15, abapolisi 10 n'abarinzi ba gereza 10 nabo bari bafite imbunda. Guverinoma ya Nigeria yatangaje ko umusirikare umwe n'umupolisi umwe baguye muri iyo mirwano, naho abarinzi babiri ba gereza baburiwe irengero. Gereza ya Kaba yarifungiyemo abantu 294, 28 bonyine nibo batatorotse. Abandi bose 266 bajyanye n'abagabye igitero nk'uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ya Nigeria yabitangaje, ariko ivuga ko leta itaramenya abateye abaribo. Nubwa kabiri muri uyu mwaka abantu bitwaje intwaro bateragereza muri Nigeria. Mu kwezi kwa kane gushize niko byagenze ahitwa Oweri muri leta ya Imo, naho mu majyepfo y'igihugu. Abayiteye batwaye abafungwa barenga 180,000.
Igihugu cya Mali kiri hafi kugera ku masezerano yo kwemerera abacyanshuro b'Abarusiya gukorera muri icyo gihugu. Ni inkuru nanone twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Ivyo bizokongereza igihagararo cy'ico gihugu ku bibazo bijanye n'umutekano. Iyo ngingo ya leta ya Mali yaragwanijwe n'Ubufaransa bwahoze bukolonije ico gihugu. Abacyangero bagera ku 1,000 bashobora kurungikwa muri Mali. Amakuru atangwa avuga kwishyira hamwe y'abacyangero b'Abarusiya Wagner Group bizorihwa 10,180,000 y'amadolari ku kwezi kubikogwa vyayo muri Mali. Inkuru itangwa n'abajeje umutekano bakorera mu karere Mali irimwo bavuga ko abo bacangero bazomenyereza igisirikare cy'ico gihugu bongere bakingira abategetsi bakomeye bacu. Ufaransa buriko bugerageza gutumiza bitaba buriko burondera gufatwa mu mugongo n'ibihugu bikorana birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi w'ukumvisha abasirikare bayoboye igihugu ca Mali kudatera umukono kuri ayo masezerano. Bwarungitse abategetsi bakomeye babuserukira mu Burusiya na Mali kugira bagirane ibiganiro n'abategetsi b'ivyo bihugu vyombi. Ubufaransa butewe impungenge n'uko irungikwa ry'abacangero b'abarusiya muri Mali zogeramira ibikorwa vyayo vyo kugwanya iterabwoba ry'umugwi Al-Qaeda n'abagwanyi bakorana na Leta ya Kiislamu mu karere ka Sahel. Ni mu gihe ico gihugu kiriko kirondera kugabanya abasirikare baco bagera ku 5,000 muri ako karere.
Ministri w'intebe wa Israheli Naftali Bennett uyu munsi yasuye igihugu cya Misiri nirwo ruzinduko rwa mbere rw'umukuru wa guverinoma ya Israheli muri Misiri mu myaka irenga 10. N'inkuru nanone twateguriwe na Thomas Kamirindi.
Bennett wafashe ubutegetsi mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka, yatumiwe na president wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi mu kwezi gushize. Nk'uko itangazo rya presidence ya Misiri ribivuga, icya mbere mu biganiro byabo ni ukurebera hamwe uburyo bwo kuzura imishyikirano hagati ya Israeli na Palestina, imishyikirano yasinziriye kuva mu 2014. Gusa ababisesengura bemeza ko kubibyutsa biri kure bitewe n'uko Naftali Bennett atigeze ahisha ko adashobora kwemera ko habaho igihugu cya Palestina cyigenga. Icya kabiri baganira ni intambara hagati ya Israeli n'umutwe wa Hamas uri ku butegetsi mu ntara ya Gaza muri Palestina. Nyuma y'iminsi 11 barwana mu kwezi kwa gatanu gushize, Misiri yari yabafashije kugera ku gahenge. Ariko mu mpera z'ukwezi kwa munani gushize no mu cyumweru gishize, Hamas yarongeye irasa ibisasu bya roketi muri Israeli. Israeli nayo yohereza indege z'intambara kurasa muri Gaza. Ministri w'intebe wa Israeli waruherutse gusura Misiri ni Benjamin Netanyahu hari mu kwezi kwa mbere mu 2011. Misiri nicyo gihugu cya mbere cy'Abarabu cyagiranye amasezerano y'amahoro na Israeli mu 1979.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yatumijwe mu nteko ishinga amategeko kugira ngo atange ibisobanuro ku ikurwa ry'ingabo za Amerika muri Afghanistani. Ni inkuru twateguriwe na Diane Ninahazwe.
Umushikiranganje Antony Blinken aza kwishura ibibazo umurwi w'abashinga amateka bajeje iby'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu ejo kwa kabiri, naho yishure iby'abakenguza amateka barabi iby'imigenderanire ya Amerika n'amakungu. Mu bibazo bivugwa ko Blinken aza guhatwa harimo kumenya igituma Amerika itatahukanye abanyagihugu bayo kuva igitanga isango ryo kuvana karenge muri Afghanistani, na cane cane mu kwa kane President Joe Biden akivuga ko ategerezwa kubahiriza amasezerano Donald Trump yari yaragiranye n'abatalibani. Ayo masezerano yarimo kukugira ngo intambara ihere muri Afghanistani Amerika ibwirizwa kuvanayo abasirikare bayo bose. Abarepublikani by'umwihariko bavuga ko ibibazo vyabo biza gushimikira kukungene Biden yitwaye mu ndwi za nyuma zo kuva muri Afghanistani, abademokrate nabo bakaza ahubwo kuraba ingene Amerika yitwaye mu ntambara ya Afghanistani ku ntwaro z'abaprezida bane. Abo nabo n'abarepublikani George W. Bush na Donald Trump hamwe n'abademokrate babiri Barack Obama na Joe Biden. Joe Biden aha akavuga ko ibikorwa byo kuvana abasirikare biwe muri Afghanistani inyuma y'imyaka 20 byagenze neza cyane. Amatohoza akaba yerekana ko abenshi mu Amerika bashigikiye ingingo yo kuva muri Afghanistani, ariko batashimishijwe n'ingene gutahukana imice itandukanye no guhungisha abanyagihugu vyagenze. Abandi baguye uko ibikorwa byo kuvana abasirikare ba Amerika muri Afghanistani, gutahukana bamwe mu Amerika bari ku butaka bw'ico gihugu no guhungisha abanyagihugu ba Afghanistani vyagenze, batanguye kumvikana inyuma y'igitero cagabwe ku kibuga c'indege cyo ku murwa mukuru Kabul. Hagati aho bamwe mu bashinga amateka ba Amerika bagirije iperereza ry'igihugu ko baritashoboye kubona ko Amerika itashe abatalibani bategerezwa guca bigarurira igihugu. Ubutegetsi bwa Ashraf Ghani yatwara Afghanistani icyo gihe nabwo bugatembagazwa.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko imwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho umunyamategeko wunganira umunyapolitike akaba n'umushakashatsi Christopher Kayumba yemereye Ijwi rya Amerika ko umukiriya we akomeje kwicisha inzara guhera mu mpera z'icyumweru gishize ubwo yatabwaga muri yombi ashinjwa ibyaha byo gukorera abagore ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu kiganiro twagiranye umunyamategeko Jean Bosco Ntirenganya Safe yongeyeho ko uwo yunganira yanze no gufatwa ibizamini mu bitaro bya Kakiru. Aratangira anyomoza amakuru yavugaga ko Kayumba yari yajyanywe kwa muganga arembye.
Ibyo kuvuga ko yagiye mu bitaro si byo, ahubwo urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ni rwo rwaje rumusanga aho acumbikiwe kuri kasho ya polisi ya Kicukiro, rumujyana kwa muganga ku Kacyiru ku bitaro byahozo ari ibya polisi, abuvuga ko bugiye gukoreshereza ibizami. We rero ku bwe yanze ko ibyo bizami bikorwa ku mpamvu ebyiri, avuga ati abantu bampimbiye ibyaha bigeze nkora, icya kabiri nibaramuka binjiye noneho mu mubiri wanjye bakajya kuwinvestiga bazavanamo ukorera ubugenzuzi bazahimbamo ibindi byaha. Iyo mpamvu rero akaba ariyo yavuze ko adashobora kwemera ko bamufata ibizami, cyane cyane ko umuntu ariwe wijyana kwa muganga cyakabisaba, ariko ise abisabye urwego rwamufunze ntabwo ari rwo rwanamumenyera ubuzima.
Ayo makuru yakubwiye ko bagerageje kumufata ibyo bizamini?
Yewe nahamagaye n'umugenzacyaha ufite dosiye ye, wamubajije mu bugenzacyaha ko nabasanga aho kwa muganga bansaba ko navugana n'umukiriya wanjye. Umukiriya wanjye tuvugana, ibyo ni ibyo yambwiye nabo kandi twari kuri kumwe.
Andi makuru twumva ni uko kuva yagezwa muri kasho ya polisi Christopher Kayumba yafashe icyemezo cyo kwicisha inzara, icyo gikorwa aracyagikomeje.
Ni nako yanabasobanura ababwira ati mwanyuye uburenganzira mumfungira business mbere y'uko munankurikira w'icyo cyaha, mu gihe natangaje ko nshinze ishyaka n'ubundi mwari mufite ubushake bwo kuncisha inzara, n'ubundi ntabwo ari impuhwe mu ngiri ko n'icyemezo cyanjye cyo kurwanya akarengane.
Arateganya kubikora kugeza ryari Maitre?
Yavuze ko akomeza kubikora kugeza igihe ubutabera butangiye.
Ubundi igihe giteganywa kugira ngo abe yagezwa imbere y'ubushinjacyaha cyangwa se imbere y'urukiko cyari cyagera?
Kizarangira kuri 15, kuko yabajijwe ku itariki 9 babara iminsi 5, ariko kubera ko habayemo weekend ubwo dutegereje ko ku itariki 14 cyangwa 15 bazaba bagejeje dosiye mu bushinjacyaha.
Uvugana n'abo bagenzacyaha, wowe bakubwira ko umukiriya wawe bamufungiye iki?
Bo hari ibyaha akurikiranyweho nk'uko byatambutse kuri Twitter y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Bavuze ko bamufatiye kubera ibyaha byo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse n'iyo bwinjiracyaha bw'ibyaha, kandi akaba yaranabibajijweho guhera mu kwa gatatu uyu mwaka akabazwa agataha. Ukibaza impamvu ku itariki 9 bafashe icyemezo cyo kumufunga, kandi n'ubundi nta gice cyari kirimo kuri ibyo byaha yari asanzwe abazwa, nawe ubwiwe bikamuyobera. Kandi ihama ari ugukurikira ngo umuntu adafunzwe, akibaza we impamvu n'ubundi yatumye bamufunga kandi adashobora gutora ku butabera, afite ahantu atuye hazwi. Ukibaza amezi 5 yari ashize n'ubundi ataha, icyo byishe ni akavuga rero ko yimwe uburenganzira, akaba ariyo mpamvu yafashe icyo cyemezo cyo gukora adrese de la.
Arateganya kubikora kugeza ryari, hanyuma icyo yifuza gukura muri icyo cyemezo yafashe cyo kwicisha inzara ni iki?
We aravuga ko agomba kubikora kugeza igihe azabonera ubutabera, nta n'ikindi wavuga ni icyo gusa.
Maitre Jean Bosco Ntirenganya Seifu wunganira Dr. Christopher Kayumba mu mategeko, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanyu ha Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri Uganda mu nkambi ya Nakivale ziratangira gutaha ku bushake guhera muri iki cyumweru. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi uri Kampala.
Impunzi z'abarundi zibarirwa mu majana nizo zatangira gutaha muri kino cyumweru ziva mu nkambi ya Nakivale. Akaba ari zimwe mu mpunzi zatangiye kwiyandikisha mu mwaka ushize kugira ngo zitahe, ariko ntibyashoboka. Mu butumwa bugufi bwanditse, umukuru w'inkambi ya Nakivale bwana David Mugenyi yahamije ko hari impunzi z'abarundi zigiye gutahurwa muri kino cyumweru. Izo mpunzi ziyandikishije kugira ngo zitahe, zivuga ko zinejejwe n'uko icyifuzo cyazo kigeze kigasubizwa, kandi akaba ziteze gusubizwa mu buzima busanzwe zigeze mu Burundi.
Banyita Kanyarusha Sibarunabe.
Hano Nakivale hamaze igihe kingana gute?
Ndahamaze imyaka 12.
Imyaka 12, ndabona uhamaze igihe kitari gitoya. Waje wenyine se?
Naje n'umuryango wanje.
Ngore n'abana. Ubuzima Nakivale umeze gute imyaka 12 muhamaze? Ngari umeze gute?
Mu buzima kintera no kuva hano ngo muhunguke mbono ubuzima bwanje bitameze neza. Ama mpita mu ntereka nihungukire.
Ngari butameze neza gute?
Bagutameze neza urabona nta ndyabaduha. Baduhaye agasenti ngo tuze turashuma, baca barakatwaka, baduha umutwaro umwe n'ibihumbi icyenda.
Agafaranga k'ibihumbi cumi n'icyenda byonyine.
Hama rero uri mu bagira ngo ugomba gusumira abana, nta mpitamo nti reka nihungukire. Maze imyaka ibiri mpiga guhunguka, byanka n'ukwanka.
Uri umwe mu bafashe icyemezo cyo guhunguka. Wagifashe kubera ubuzima bubi cyangwa kubera icyo wahunze cyarangiye?
Icyo nahunze cyararangiye. Hanyuma amaze kumva yuko Burundi bumeze neza, ntafata ibyemezo byo kujya nihungukire. Nta kamaro ko kuguma mu buzima bubi numva igihugu cyanje giterereye.
Wari warahunze iki mbere?
Nari mfite ahantu nigera kuzenda tata n'abayobozi, hanyuma bari baracanye umurombero w'inka turimo turahaburana. Numva bakaza baramvuga nabi, numva rero ngize ubwoba, ntibaze bave bangirira nabi.
None ayo matati warumvise ngo yaraheze?
Yaraheze. Ahantu twapfa barahashikirije n'umwana we wanje yasigaye mu gihugu.
Wari uturuka he mu Burundi?
Mu Burundi nari ntuka mu Giteranyi, mu Yinga muri komine Giteranyi. Umusozi wa Mika agasimbira kantiyita.
So ibyo wahunze ntabwo byarimo politiki?
Oya, ntabyo byarimo politiki.
Niwe ugiye guhunguka wenyine se cyangwa muri benshi?
Turi benshi, ahubwo benshi bagiye bipakiza bitahana kuko babona babatinjije kubatahana.
Nyamara ariko nubwo zimwe muri izi mpunzi z'abarundi zitahuka, hari n'izindi zibona ko igihe cyazo cyo gutahuka kitaragera, zivuga ko zitakiyumvamo umutima wo gutaha.
Abo bantu bariko barahunguka bahunze vuba baracafite ibintu iwabo biracariho, ariko nka njewe inzu yaravuyeho, nka njewe itongo ryaravuyeho, nka njewe akazi nakora karavuyeho nikakibaho. Rero guhunguka ntacyo nabangiye gukora, kandi ngeze muri iyi myaka myinshi, maze imyaka myinshi kujya guhunguka ugeze mu zabukuru, ntacyo bimariye, nta nicyo bimfasha. N'abana banje mbiganiriyeho nabo guhunguka bambwira ko ibyo batubizi n'iwabo batahazi. Icyo bazi ni Uganda, kuko niyo barerewemo, niyo bakuriyemo, niyo bizemo. Sisitemu barimo rero niyo, natwe ntawe tuca.
Epifane Kabushemeye nta mwana n'uhagarariye igihugu cy'u Burundi muri Uganda, we avuga ko ari nta kintu cyabuza abarundi bose gutaha, akanasaba ababishinzwe korohereza impunzi zabisabye kera kugira ngo zitahe.
Nibisanzwe rwose ko impunzi zivuga nabi, zivuga ibintu biteye ubwoba. Nta mpunzi rero yo kwigera ivuga neza Uburundi. Uvuga ati jewe ndi impunzi y'umurundi, ndafise amakuru meza, uwo rero bari karataha mugaje icyo nemeza. Burundi buri mu mahoro, abantu bibere mu mahoro. Bavuga mu Kirundi ati igihugu ni nyabagendwa. Impunzi z'u Burundi nozihanura, nozihimiriza ko zosubira mu gihugu zigatahuka ku bugombe bwabo.
Kuva aho uyu mwaka watangiriye, izo mpunzi ziyandikishije zakomeje gutegereza umunsi zizatahiraho, ariko umuryango uzitaho HR ukavuga ko utari wagateguye ibikenewe byose birimo imodoka zizazicura hamwe n'inzira zizacamo kugira ngo zitahe. Nubwo hari impunzi nkeya z'abarundi zacuwe ziva muri iki gihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka zigatwarwa mu ndege, ukurikije HR indege irahenze, akaba zose zitazayikoresha. Andi makuru twaje kumenya nuko izi mpunzi zacurwa zikoresheje inzira ndende iciye mu gihugu cya Tanzania. impamvu zitazanyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda ari naho hari inzira ya hafi kugira mu Burundi ntabwo iramenyekana. Ukurikije imibare itangazwa na HA, Uganda icumbikiye impunzi z'Abarundi zisaga 50,000. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mu Burundi abanyeshuri kuri uyu wa mbere bazindutse batangira umwaka mushya w'amashuri, ariko siko byagenze ku miryango yatujwe muri site yitwa Sobel bakuwe mu byabo n'imyuzure. Abana batuye muri iyo site ntibashoboye gutangira amashuri kubera kubura ibikoresho. Ni nkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Kwa katama kaenda ronka ikaramu na uniform.
Uyu mwana ari kumwe n'abagenzi we bariko bakinira imbere y'inzu zirenga 600 zubakishijwe amahema muri site ya Sobel muri zone Maramvya commune Mutimbuzi ntara ya Bujumbura. Naho biruko barazi ko amashuri yatanguye kuri uyu wa mbere, biga amashuri y'intango nayisumbuye, ariko ntibagiye ku ishure kubera kubura ibikoresho by'ishure.
Nkigiye cyakunda gushika kweri twansa makaye na uniform ubukweri ntabiraboneka.
Ndabona neza kuko nta bikoresho by'ishuri fise nk'amakaye, informe, isakoshi hamwe n'ibirato.
Bagenzi babo biganiye Ijwi rya Amerika ku bikoresho by'ishure, imyambaro y'ishure n'ibindi babisize mu gatumba ku rubibe rw'u Burundi na Congo igihe byatwagwa n'umuzurire w'amazi kuva mu kwezi kwa gatano umwaka uheze.
Ubu iyo batukiri mu gatumba ababyeyi baba bariyunganganije bakabimpereza, ariko ubu kubera ingorane twaronse nabo babikura. Amanota yanjye nk'ubu yaratakaye, ntabwo nigeze ndonka na birthday cyo cyatumye ndanadura. Abanyeshuri benshi twaradubuye
ku babyeyi babo bana bashezwe ku nkengera gisagara cha Bujumbura akababaro ni kose kubona abana batariko bariga.
Inzara yoyo turayimenyereye, naho twobironka turajya wike biko tubibonye tutabiro tukajyama. Mugabo mwana w'ishuri ageze gutangura kuja kwiga akubwira ngo mama ikaye ikaramu siniga, aho wenyine ukaca wumva iki akabonke.
Imvura iyirikiragwa amakaye menshi yaranyagiwe abantu basubira kongera kuja mu busa, kuko umwana yatagira ico yigiramo n'umwigisha ntiyoroherwa ingana ashobora kumuha amanota. Ubu rero ntituramenya ngo abana bacu bazoca biga gute, bizoca bigenda gute.
Turi mu nzara tuzokurikaye ikaramu biratugoye gose cyane, ico gikorwa kiraturagishinga amaniforome n'amashuri ntiturayabona neza na neza kabisa.
Niforome ubu igeze ku 800,000. Nitugera rero naho tukura amafaranga umwana igace bituma asubiza inyuma ubwenge yarafise.
Ubuserukira yo site ya Sober irimo abegeranijwe bahungishijwe imyuzure y'amazi ya Rusizi na Tanganyika avuga ko bagifise icizere ko nabikoresho bitaraboneka leta itazoheba abanyeshuri kuko ariyo yabimuriye ngaho mu ntumbero yo kubakingira.
Suko turegeranye ibitigiri by'abana bazoja kwishure kugira dutangura no kurondera ko boronka ibikoresho. Abana bose bishika kuri no saha barafite aho bazokwigira, abandi nabo turiko turatekanya kubaka amashuri byo bitaye kwa mobile ngaha nyene muri site, ko bimaze kugaragara ko abana bamwe bashobora kureka kuja kwiga kubera kumbure kubura ibibanza by'ahana aramashuri hafi. Benshi batakaza bareka kuja kwiga kubera inzara, babaraye ubusa bakirirwa ubusa kashabaye bana mashuri.
Ubuyobozi bw'intara ya Bujumbura burabizeza ko ico kibazo c'ibikoresho by'ishure kiburaje shinga, nkuko twabibwiwe n'umuhanuzi wa Burumatari w'intara ajejwe imibano inkino n'imico kama Saint-Folier Banciriminsi.
Ni igikorwa twotahura mu buryo bwo gutabara umuntu iyo yahuye n'ibyago, rero umuntu yari karamushika ko amutabara amufashisha icyo ashoboye. Uburongozi bw'intara cyane mbere n'igihugu bwacu nikigeze kibagira ko abantu bo ngaha bafite ibibazo n'ibyo birimwo, tukaba rero twovuga tuti hariho umwanya wo gutura ikibazo, hakaba n'umwanya wo kurindira inyishu. Borindira ijyanye n'ibikoresho by'ishure nico kigezweho, kuba kigezweho rero ntitwoca tuvuga ngo nico kibazo giteye ubwoba gose kidashobora kuba cova mu nzira mu gihe tuzi yuko ngaha anye hatanzwe ifashanyo zitari nke kandi bakagenda bashima cyo gituma rero nico kibazo kuba kihari turagisangiye nabo
umwaka w'ishure w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022 abanyeshuri bifuza gutangura guguru bicese kuri uyu wa mbere no mushikiranganje w'indero François Havyarimana muri commune Bugendana intara ya Gitega na iyo site ya Sobel irimo abana biga barenga 1,300 bari mu mijyango irenga 10,000 nkuko vyemezwa n'ubuserukiri iyo site hegeranijwe abanyagihugu bahunze umuzurire w'amazi ya sizina Tanganyika kuva hagati y'umwaka uheze Pierre Claven Yonkuru Kigali kubwijwe ya America
Leta zunze ubumwe za America igiye kongera inkunga y'amafaranga yahaga igihugu cy'u Burundi byemejwe na ambasaderi wa America mu Burundi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya America Eloge Wirikaneza
umfaso ni Melanie Harris igenzi yakiriwe na Alain Guillaume Bunyoni y'umushikanganje wa mbere w'u Burundi ku mugwa mukuru w'utunzi Bujumbura baganiriye ku byerekeye imigendane y'u Burundi na Leta zunze ubumwe za America agisata kizi imbere y'ibindi Amerika itanga mwifashanyo ni cy'amagara y'abantu ikabimaze imyaka myinshi gisahiriza ku mwaka yahoyironse u Burundi amamiliyoni 50 y'amadolari y'Abanyamerika Higgins aseruka icyo gihugu cya mbere gitunze kurusha ibindi ku isi yatangaje ko ubwo buryo bwongerejwe
Cette année, ça a été augmenté à 65 millions de dollars.
Uyu mwaka twayadugije kugera ku miliyoni 65 z'amadolari akabafasha mu kugwanya sida malaria no mu kingira abakenyezi bibungenze hatibagiwe no gutabara Higgins yanamenyesheje kandi ibihugu ciwe cishimiye utwigoro twakozwe na Leta y'u Burundi mu bijanye n'agateka kazi na muntu na cane cane mu kugwanya urudandazwa rw'abantu
Mon gouvernement croit très profondément dans le droit de l'homme Et cette année passée, nous avons vu que le gouvernement du Burundi
Leta yanje yashigikiye cyane agateka kazi na muntu kandi mu mwaka uheze twarabonye ko Leta y'u Burundi yafashe ingingo ziboneka nk'urugero mu kugwanya urucuruzwa rw'abantu Ibyo byarashimwe na Amerika bikabonekera muri raporo y'umwaka yasohotse ku bijanye no kugwanya urucuruzwa rw'abantu
concernant la lutte contre le traite des êtres humains
Niko mfatso na seruki la Amerika mu Burundi yongeye ko yongeraza bakwintwa ribereye yokomezwa kurusha kugira abanyamitahe y'abanyamerika n'amasosiyete yabo bazana ibitahe muri ico gihugu abagwiza tunga arenga yome bunyoni yabahamagariye kuza gukorera mu Burundi badatevye nkuko bisigurwa na Moise Nkurunziza umuvugizi w'ibiro vy'umushikiranganje wa mbere
yashimye ibikorwa leta iriko irakora inzo za Amerika zikenguruka cyane ibiriko birakorwa na leta y'u Burundi ibiriko birakorwa na kizigenza mu gisata c'intwaro ibereye haba kugwanya ibiturire umushikiranganje wa mbere yasavye ko igihugu c'u Burundi cifuza ko imigenderanire iba hagati y'ibihugu byacu bibiri yoba ya migenderanire bamwe bose bakuramo inyungu ico bisenganyanganya aho rero yatumiriye abanyamitahe b'Abanyamerika kuza na imitahe yabo hano mu Burundi kugira ngo nabo babone yuko u Burundi hari cyo mukamisha ko le compagnie américaine zishobore kuza gukora hano mu Burundi kugira ngo bahagire imigambi maze iyo migambi iheze igira akamaro haba ku Barundi haba no ku Banyamerika ubwabo
mu myaka 50 iheze Amerika y'imfashanyo zitari nk'u Burundi harimo no gushyigikira igisirikare Buri mwaka leta ya Amerika ironsa miliyoni 80 y'amadolari igisirikare cy'u Burundi kongera igashyigikira iyindi migambi itandukanye mu bisata byo gutabarana Umfaso ni Higgins yatangaje yagera mu Burundi mu ntango z'umwaka kw'igihugu ciwe kizongafata mu mugongo imigambi yashyizwe imbere na Perezida Evariste Ndayishimiye irimo gukomeza intwari ibereye uburimyi n'ubworozi kugwanya ubushomeri mu rwaruka ukuziganiriza akazoza abakozi n'ibikorwa byo kunywanisha Abarundi Eloge Wirikaneza Ijwi rya Amerika
Tuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edri Rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe